mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio gatano muri kumwe na Jodiane nahazungiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Zimezime mungingo nkuru nkuru zikigize zirimo ihimbazwa ku isi hose ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe radio.
Twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya.
Uyu ni umwe mu bamenyesha makuru b'abarundi baharugwa mu ijana babarizwa mu buhungiro uno munsi wahariwe radio aho basanze mu buhungiro bati nubwo twahunze turiko turagerageza twisanasana kugira ngo tubandanye dutangaza makuru. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umuhanzi wo mu Rwanda Kizito Mihigo yoba yatawe muri yo mitra zigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja kwido nide ya makuru yose duciye ku masonga n'andi tubafitiye tubabwiye mugenzi wacu Edigwema abanza tubwiragezweho ijyane no kwisi.
Urakoze Diane ninahazwe. Abanyasudani batuye mu gihugu no hanze yacyo bakiriye neza amakuru yuko guverinoma y'inzi bacyuho y'icyo gihugu ishobora kuzohereza uwahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera ilahe mu Buholandi. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko iyo izaba ari intambwe ikomeye mu gutanga ubutabera ku batuye intara ya Darfur. Bashir araregwa ibyaha bya genocide, ibyaha byibasa inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur mu mwaka w'2003. Ntibiramenyekana ariko igihe Bashir n'abandi banyasudani batatu bashakishwa na CPI bazajyanwira he. Icyemezo cyafashwe mu nama yahuje intumwa za leta ya Sudan n'abayirwanya muri Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Inama yabereye Juba, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Nahid Jablara, umwe mu mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu mu muryango Sima, yavuze ko abanyasudani biganjemo abagore bari bamaze igihe bategereje guhabwa ubutabera. Bwana Bashir yarezwe muri CPI n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuko Sudani itari muri CPI. Bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka ushize. Kuva icyo gihe ari muri gereza i Khartoum. Urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga mu gihugu cya Malawi rwanze icyifuzo cya Perezida Peter Mutharika gisaba urukiko kudaha agaciro icyemezo cyatesheje agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byavugwaga ko yatsinze. Mu cyumweru gishize nibwo urukiko rwanzuye ko amatora muri Malawi yarimo inenge nyinshi zirimo no gusiribanga impapuro z'itora. Rwategetse ko bahamagaza andi matora mu minsi itarenze 150 hagakorwa n'iperereza ku mikorere ya komisiyo y'amatora. Urukiko nanone rwanze icyifuzo cya komisiyo y'amatora yasabaga ko ayo matora atasubirwamo kuko bihenze kuyategura. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratora kuri uyu wa kane kwemeza cyangwa kwanga umushinga w'itegeko ryambura umukuru w'igihugu ububasha bwo kugaba ibitero ku gihugu cya Iran atabiherewe uruhushya n'inteko ishinga amategeko. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Donald Trump yahamagariye abasenateri bo mu ishyaka ry'imbi ku mutekano w'igihugu. Yabagaragarije ko iyo iryo tegeko riza kuba ririho atari gushobora kugaba ibitero byishe Kasim Suleiman wayoboraga umutwe w'ingabo zari zishinzwe kurinda no kwagura ibikorwa bya Iran mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika avuga ko bishoboka ko abarepublika batanu bashobora gufatanya n'abademokrati 47 kwemeza uwo mushinga. Icyo gihe Perezida Trump yakoresha ububasha bwa veto akaburizamo uwo mushinga w'itegeko. Senateri Tim Kaine, umwe mu bateguye uwo mushinga w'itegeko, avuga ko ugamije gushimangira uruhare rw'inteko ishinga amategeko bwo gufata icyemezo ku itangizwa ry'intambara. Icyorezo cya virusi ya corona ubu cyahinduriwe izina kikitwa COVID-19 cyatumye imurikagurisha ryo ku rwego rw'isi ry'amatelefoni agendanwa byagombaga kubera mu mujyi wa Barcelona muri Espagne rihagarikwa. Ni nyuma yuko menshi mu masosiyete akomeye akora amatelefoni amaze iminsi atangaje ko atazitabira iryo murikagurisha. Iyo ndwara imaze guhitana abantu barenga 1,100. Icyo cyemezo cyo guhagarika iryo murikagurishwa cyatangajwe n'ishyirahamwe ry'abakora amatelefoni agendanwa rizwi nka GSMA. Bavuze ko babitewe n'uko iyo virusi ikomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe mu gukwirakwira isi. Mu itangazo ryabo, iryo shyirahamwe nanone ryavuze ko batifuza ko abatuye umujyi wa Barcelona bahura n'amakuba y'iyo ndwara haramutse haraba yizanye mu gihugu. Mbere y'uko icyo cyemezo gitangazwa, amasosiyete nka Vodafone, Nokia, Deutsche Telekom, BT, Rakuten, Intel, Facebook, Cisco na Vivo yo mu Bushinwa yose yari yavuze ko atazitabira iryo murikagurisha. Bivuze ko guhagarika iryo murikagurisha bizaviramo abariteguye igihombo kigera kuri miliyoni 110 z'amadolari. Iryo murikagurisha bimenyerewe ko ryitabirwa n'abantu barenga 100,000 barimo hafi 600,000 baturuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Abantu babiri nibo bimaze kwemezwa ko barwaye indwara ya COVID-19 mu gihugu cya Espanye.
Arakoze mgenzi wacu yagiye makuru y'amakuru hadushikirije agezeho igihano ino ku isi. Ndebutse ku ijwi ry'Amerika mukomeje kumva isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze. Mu gihugu cy'u Rwanda havugwa inkuru y'uko umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo yoba yatawe muri yompi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko tubanze tumanyarukire mu majepfo y'u Rwanda ahavugwa impanuka ikomeye imaze guhitana ubuzima bw'abantu indwi mu karere ka Kamonyi. Asumta Kabuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ahitwa mu Nkoto mu murenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, habereye impanuka ikomeye ihitana ubuzima bw'abantu barindwi, abandi 8 barakomereka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Twaje Amahoro Sylvestre yabwiye Radio Ijwi rya Amerika uko impanuka yagenze.
Impanuka n'ibyo yabaye bibaye mwokerera mu gitondo. Ni fuso rero yaritwaye ibiti ifite plaque RAB 845M, ikaba yavaga Muhanga yerekeza i Kigali iza kubura feri igonga kwasiteri irimo abantu ya RAC 178. Iyi kwasiteri hakomerekamo abantu 8 abagera kuri 6 bitabye Imana. Nimeza no gutaha umuhanda igonga indi modoka ya Dabo Kabini yari iri muri uwo muhanda, nawe yitaba Imana, babuze ubuzima bose n'abantu barindwi. Hanyuma ikigaragara ni uko izi modoka zose zagonzwe zazamukaga zerekeza za Muhanga. Urundi cyakurikiyeho polisi habayeho gutabara izi nkomere zitabwaho, ndetse n'imibiri y'ababuze ubuzima benshi bajyanywe CHUK, abandi bakomeretse bakurikiranwa ahabereye impanuka.
Uyu muvugizi yasobanuye ko imodoka yari itwaye abagenzi ariyo mu bwoko bwa kwasiteri ikigo cya Kapitali. Usibye abagenzi 6 bari muri iyi modoka bahise bahasiga ubuzima, abandi 8 bakomeretse. Kugeza ubu polisi y'igihugu ivuga ko igishakisha imyirondoro y'abaguye muri iyi mpanuka ngo imenyeshe imiryango yabo. CIP Twaje Amahoro avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe n'uko iyi modoka yo mu bwoko bwa fuso yabuze feri bigatuma igonga izindi. Uyu muyobozi agasanga impanuka itakoma mu nkokora gahunda yagera y'amahoro yatangijwe na polisi y'u Rwanda. Gusa agasaba abashoferi ko mbere yo gutwara imodoka bajye babanza gusuzumisha ibinyabiziga byabo.
Mu cyumweru cya 40 cya gahunda yagera y'amahoro hari byinshi yahinduye cyane mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Ntago rero twavuga ngo nuko ikomeye mu nkokora gahunda yagira amahoro turakomeza dukangurira abashoferi gutwara ibinyabiziga cyane cyane babanje gusuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo bajye muri kontrole tekinike barebe ibyangombwa byose ko byuzuye tunaboneraho gusaba abaturarwanda nabo gukomeza gukoresha neza umuhanda cyane cyane bagendeye muri gahunda yagira amahoro bafate umutekano wo mu muhanda uwabo bawugira uwabo bafate nk'amahitamo yo kumva ko hari polisi igomba kubahana buri munyarwanda wumve ko umutekano wo mu muhanda ruhushye.
Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo asobanura ko ubu bari mu bikorwa byo gutunganya umuhanda ngo wongere kuba nyabagendwa bakuramo izo modoka zagonganye. Kugeza ubu baba bitabye Imana, baba bakomeretse bose bajyanywe mu bitaro bya CHUK. Polisi y'u Rwanda yari iherutse gutangaza mu ntangiriro z'uyu mwaka ko impanuka mu muhanda zagabanutse ku kigero cya 17% kubera gahunda zinyuranye zashyizweho. Izo gahunda zirimo kubuza abantu gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, gushyira kamera mu mihanda zihana amakosa, ndetse na gahunda ya Gerayo Amahoro imaze igihe yigishwa. Polisi ivuga ko impanuka zabaye umwaka wa 2018 zanganaga n'5611 kubera ubukangurambaga bunyuranye, 2019 4661. Polisi y'igihugu isobanura ko impanuka nyinshi zahitanaga ubuzima bw'abanyarwanda zaterwaga n'abatwara ibinyabiziga basinze ubu zagabanutse kugera kuri 42%. Uru rwego ariko rusobanura ko nubwo umubare w'impanuka wagabanutse mu mwaka ushize wa 2019 ariko umubare w'abaguye mu mpanuka uri hejuru ugereranije n'umwaka wa 2018. Imibare ya polisi y'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize abantu bagera kuri 973 baguye mu mpanuka, mu gihe umwaka wa 2018 baguye mu mpanuka bageraga kuri 597. Polisi ikavuga ko muri uyu mwaka wa 2020 hazabaho kongera kamera mu mihanda zifata amajwi no gukomeza gusobanura gahunda ya Gerayo Amahoro mu rwego rwo gukomeza kugabanya impanuka zo mu muhanda zihitana n'ubuzima bw'abatari bake. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugume ngaho mu Rwanda. Havugwa inkuru y'uko umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo yoba yatawe muri yompi, amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe zabo iz'umutekano canke iziperereza muri ico gihugu. Avuga ko Kizito Mihigo yoba yafashwe ashaka gutoroka u Rwanda. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali.
Amakuru ifatwa ry'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni amakuru yakwirakwijwe bwa mbere na TV1 ikorera hano mu Rwanda, ivuga ko nubwo inzego zibishinzwe zitari zakayemeje, yo yari ifite amakuru ko bwana Kizito Mihigo yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ubwo yashakaga gutoroka igihugu yambuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikurikirana ayo makuru yavuganye n'umwe mu baturage bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, akagari ka Remera, wabonye uko byagenze maze ayibwira muri aya magambo. Natangiye mubaza uko byagenze.
Uko byagenze ni ukuvuga Kristo nyine bamubonye ahantu nyine aryamye mu gashyamba ari impande y'umupaka nyine, mbese yaburaga nk'iminota nk'ingahe ngo yambuke umupaka.
Nk'ingahe?
Yewe, hari hasigaye nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa hagati y'itanu n'icumi. Aho bamufatiye nyine ku mupaka nyine ubwo nk'uko urabyumva nyine mbonye afatwa n'abasirikare, nabo ngo bicaye munsi y'aho turi gukorera.
Wowe waba uri gukora iki?
Njyewe ndi umusuderi. Ndi umusuderi nyine amutambukije nyine aho twakoreraga.
Yambaye ate?
Ngo yambaye neza imyenda y'imbeho, yari yambaye na sime n'igikapu kinini cyane ahetse mu mugongo nyine.
Babwiwe n'iki ko yaragiye gutoroka?
Ikibi babwiye n'icyuko yashatse no gutanga amafaranga ngo bamwambutse. Abamubonye bwa mbere nyine bagaceke kubera kubivuga, asanga 1300 baranga bahamagara abasirikare nyine.
Ababibonye ni bande? Ni abaturage?
Ni abaturage bamufashe.
Kugeza ubu ngubu rero arinzwe nande?
Arinzwe n'abasirikare n'abapolisi.
Ubu tuvugana gutya?
Ubu tuvugana, ubu tuvugana kuva aho ndi n'ahari na munoturimo.
Hari ibisobanuro bari kumubaza?
Ntabwo dusongereye ubu tuvugana, ntabwo dusongere kuko bamutambukije mu isantere y'ahantu kuri bamumanukana nyine n'abanyeshuri bamufungereye batungereye nyine ubwo rero bamwicaje ku gahanda nyine kayira kajya ku gisirikare nyine.
Aho bavuga yaragiye gutoroka anyuze mu mupaka uzwi, ni ahantu hameze hate?
Ntabwo ari umupaka uzwi kuko kuko yarari guca mu tuntu tw'udushamba nyine tw'ibihuru.
Mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, Madame Marie Michel Umuhoza, yadutangarije bwa mbere ko nawe yarimo abona ayo makuru acaracara, ariko ko akiyashakishiriza hasi no hejuru yaza kuyamenya akayadutangariza. No mu zindi nshuro zose zakurikiye niko yatubwiraga, kandi atwizeza ko nagira icyo amenya akidutangariza. Birumvikana ko tuza gukomeza gukurikirana iby'iyi nkuru. Mu nshuro zose ijwi rya Amerika yagerageje gutelefona Bwana Kizito Mihigo kuri telefone ye ngendanwa, twasangaga itari ku murongo. Kenshi twakunze gusubizwa mu ijwi rigira riti:
Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available.
Icyakora amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yo aremeza ko umuhanzi Kizito Mihigo yarangije gufatwa agafungwa. Uretse amakuru ari kuvuga yo gushaka gutoroka k'umuhanzi, niba hari ibindi birego yaba yagirizwaga bikamubera intandaro yo gushaka gutoroka igihugu. Umuhanzi Kizito Mihigo wamamaye mu ndirimbo zihumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'izihimbaza Imana mu kwezi kwa 9/2018 nibwo yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni nyuma y'imyaka inafunzwe kuva mu 2014 ubwo yashinjwaga ibyaha birimo no gushaka kwivugana bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe kubera kuburana yemera ibyaha niho haturutse impamvu nyoroshya cyaha zo kumugabanyiriza igihano akatirwa imyaka 10 y'igifungo nyuma za guhabwa imbabazi. Idosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo yari mu munyamakuru Bwana Cassien Ntamuhanga kugeza ubu wemeje ko yatorotse ubutabera. Uyu yari yakatiwe gufungwa imyaka 25. Irimo kandi umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi we wakatiwe gufungwa imyaka 30. Wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagiruwe Saura koze turaza kubandanya tukurikiranira hagufi ivyo dosiye ya Kizito Mihigo. Ico tuza kumenya turaza kukibatangariza mu makuru yacu yo masaha ari imbere. Tumira mate gato hama duce dukomeza n'ikiganiro wanyu mu ntara. Uno musi siyo sirahimbaza umusi wahariwe iradio. N'umusi ushitse mu gihe ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rikomeje gushikiriza impungenge z'uko agateka kamenyesha makuru katubahirijwe mu karere k'ibiyaga bigari mu cegeranyo cayo cerekana ingene vyifashe mu 2019. Ibihugu bitandukanye bigize ako karere vyaradumwe ku rutoke. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza atwibutse ibiri muri ico cegeranyo.
Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Forger atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihurira ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga, ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha makuru. Atubwira uturoyo dushimangira ivyo yemeza ku bihugu vyako karere.
Prunka du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 59 mu cegeranyo cya RSF cy'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga kw'ico gihugu kiri mu muzimiza mu vyo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abira komeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba na kajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu. Abamenyesha makuru benshi barahunze none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuzamakungu byari bicinanata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza abamenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Uburundi
Bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwa abamenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye naka Jean Bigirimana yaburiwe irengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihendukanye itambika imbere uzobashikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi n'amatohoza zoba wibeko nk'ivya igipfuye. Uburundi si bwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de.
Tubona abamenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi 100 barahunze. Ivyo tubona nuko u Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda. Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ibyumviro nta ushikiriza kari ku mutima ikibabaje su Burundi gusa hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene mbere president Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari wa citegererezo ciwe na wakabara urugero rubi mu byo kubahiza ubwigenge bw'itangaza makuru kuko numwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Republikani ya Demokrasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru umwaka uheze babonye amahano menshi irafise ici sa president mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza nuko yitandukanya nuwo yasimbuye. President Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari ico gihugu RSF yabonye mwa mabi menshi muri Afrika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhagarika abanyamwuga kugura ibinyamakuru guca internet n'ibindi. Naho ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangaza makuru hari byakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Hello Jody Kaneza tukivuga ku vyo munsi wahariwe iradio ishira hamwe rihurikiyemwo amaradio asamirana na mu gihugu cyo Burundi ABR mu mfunyafunyo rivuga ko ribabajwe nuko uno munsi wahariwe iradio ushitse mu gihe haramenyesha makuru bane bakorera ikinyamakuru cyo mu Burundi iwacu usanze mu mvuto. ABR ivuga ko bibabaje kuko bapfunzwe atakindi bazira atari umwuga wabo. Hambavu y'abamenyesha makuru bari mu mvuto bane mu Burundi hari kandi abagera ku ijana uno munsi usanze mu buhungiro baragerageje kwiyungunganya bashinga maradio akorera mu buhungiro iyo bari. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabasanze mu nganda bakoreramwo baraba uko babigenza.
Isayo kwegeranya makuru irageze abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora ningene bayakora. Aho bicaye ni hafi nka 10 hari namakuru bareka kuko basanze adakomeye cyane. Aho ni mu ruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba, nimwe muri zitano zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi 2015. Anne Marie Niyohire aje rugisata c'imigambi muri yo radio yabwiye Juju America kuko abamenyesha makuru hafi jana bahunze banse kuguma bicaje ngo bahebe umwuga. Iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha makuru icyo umuyobozi ashima kuko ingovu zagiye hamwe.
Na cyane cyane twasanze abamenyesha makuru bari ngaha ni babandi novuga mu maradio y'i Burundi bari bazi umwuga koko. Baraheza bashira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana kuko n'ubu urabibona iyo bahuye. Urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe.
Iyo radio ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka akazi na muntu, umutekano, imibano n'ibindi. Niyuhire ati amakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta.
Sinzi kudahora twumviriza Claver mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu. Turafise abaduha makuru naho tutabavugira hejuru. Ni inzitizi kukuraba no kugenzura ko vy'ukuri ibyo bintu byabaye. Kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati yayibonye niyo yarari canke bahejeje kwimubwira yashitseyo. Biradutwara uburyo, biradutwara umwanya, biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nica tuvyemera gutyo. Nabo turonde bavuga ati tuvugira ku radio kuko nabo nyene ngira bati umutekano wese novuga ko batwanka canke badashaka kuvuga.
Yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RPA. Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo. Inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafise ingende bagerageza kuzica hirya no hino.
Amajwi abantu dukoresha muramumva benshi tuyahindura. Nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira amabi ariko arakogwa. Nimbonera kure zitubwira amabi ariko barazikoresha nibo duhindura amajwi. No mu bategetsi mu mugambi wa CNDD-FDD tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati nimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uku. Hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu tukabwira tuti ni radio RPA nguyo radio ngo ntayonzi nguyo radio ntikibaho nguyo radio cyo kubivugira
abamenyesha makuru bayo maradio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje umenyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane cyane twikora ko
ubuvunitse amenya gucumbagira ko baho twavunitse ko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahutwa twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma nibiba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraba
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze cyanke bumvise ko yagenda yakoze fise y'imiryango ayo makuru rero agushikiye ucubwira mugenzawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntari wacu kandi ndashafise y'imiryango ibindi navuze ati ni ibintu byabaye byavuzwe ku muntu mu muryango wanje
hari n'indi yitwa Radio PSFM umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugwaruka ikorera cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuzaturahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimero umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa coroshe claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi
ari nkabo maso yacu no gutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata ubujyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho muri muvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta nimwe ifise umurongo wa FM yumvikanirako amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mukabona umunsi nuja kuyavuza atuma aja ariko kaza kaja muri toilette kuyumvirizayo nujyamanye n'umugore mu gitanda arashirayo ma ekuteri ubwira umugore ntiyumve ibyo ari karumviriza kubera iki kubera aba bategetsi baca bavuga ati ibyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kubyumvana tuzomuca amatwi
iruhande yezo hari na televiziyo Renaissance nayo nyene yaho ikorera mu Burundi hakiyongera ko na Radio Murisho ikorera muri Canada Pye Clave ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Zaranze amateka y'uno munsi twibuka imyaka 89 irumanye Ekleziya Katolika ishinze Radio Vatican Venista Shimimana
ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1931 inkuru yavugwaga i Vatican yari ya Radio Vatican Papa Pio wa 11 yari yaraye atangije ku mugaragaro ubwo hari hashize imyaka 2 n'iminsi 2 leta ya Vatican ivutse nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono iratrane hagati y'ubutaka butagatifu n'ubwami bw'Ubutaliyani nyuma y'iminsi 4 gusa leta ya Vatican ishi inzwe Papa Pio wa 11 yahise asaba umutaliyani Guglielmo Marconi watangije radio kubaka radio muri Vatican kuri itariki rero havugwaga ubutumwa bwa mbere bwari bwaraye bwoherejwe hakoreshejwe inyuguti za Morse bwagiraga buti in nomine Domini amen mu izina rya Nyagasani amina ubwo butumwa bwumvikanye ahantu hose hari minara yifata amajwi ndetse no mu mato agenda mu nyanja Marconi yahishe afata ijambo avuga ko iyo radio izasakaza mu isi yose amajwi y'amahoro n'umugisha Papa Pio wa 11 yahise afata ijambo Papa Papa Pio wa 11 niwe wa mbere mu bakuru ba Kiliziya Gatolika wavugiye kuri radio ubutumwa bwe bwari ubutumwa bw'amahoro ku batuye isi bose, abakire n'abakene, abashonje n'abatunze, abemera n'abatemera, kimwe na za leta. Nyuma y'imyaka 89 Radio Vatican ivuga mu ndimi 47 igakoresha abanyamakuru barenga 200 bari mu bihugu 61 bitandukanye. Kuva yashingwa Radio Vatican imaze gukoreshwa n'abapapa 8 bayifashisha batanga ubutumwa bw'amahoro ku isi yose.
Minisita Nshimiyimana urakoze yakoze na Facile Gebe yegeranije amajwi kumwe na Ingenieur Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Diane Nahazwe ari kumwe kuri mikro, tuzongera ejo nkaho twahereye. Ndabifurize kuranirwa mu vyo muri mu vyose, mubigire mu migisha. Come for the day.